Iri ni ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Gakye neza nshuti bavandimwe, ni Eugenie Mukankusi basuhuza. Mu Rwanda ijwi rya Amerika muryumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu. No mu Burundi no mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mudukurikira ku mirongo migufi ya short waves. Ikaze mwese kuri radio yanyu.
Twaratohoje muri iyo myaka iheze abahaturira bari aborozi b'inka mu barondera ubwatsi bw'izorisha. Naho hiyongeye ko abaca makara.
Uwo ni Elia Bashingwa, baramatari w'intara ya Ruyigi mu Burundi, avuga imirwi y'abantu baza ku isonga mu kuba imbarutso y'umuriro wa Nyakanga, akaburira buri wese utazitabira kuzimya iyo miriro aho izaba yadutse ko azafatwa nk'umwanzi w'igihugu. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zirimo yerekeye imiti yiganjemo ivura malaria yari yibwe mu bubiko i Bujumbura, yafashwe na polisi, niyerekeye abaturage ba Rutsiro mu Rwanda baherutse gucutswa n'umushinga USAID Tuyubake wa Caritas Rwanda wajyaga ubafasha. Turazigaruka ku buryo burambuye mu kanya, mube hafi ya radio yanyu. Turahera ku makuru havugwa hirya no hino ku isi. Amakuru mwayateguriwe kandi maragezwaho na mugenzi wacu Oriane Tangishaka. Oriane, bwakeye neza.
Bakeneza eje ni mukankusi, ndabaramukije na mwese muduteze amatwi muri kino gitondo cy'umunsi wa mbere. Duhera makuru avugwa hirya no hino ku isi muri Afrika, duhere muri Sudani yepfo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika imenyesha ko itewe amakenga n'uburyo ibiganiro by'umwumvikano biriko biragenda muri Sudani yepfo. Amerika ivuga ko Perezida Salva Kiir n'uwo batavuga rumwe Riek Machar batariko barerekana ubutware bukwiye kugira haboneke amahoro n'intwaro ibereye mu gihugu cya Sudani y'Epfo. Mu itangazo ryashikirijwe na Sarah Sanders, umuvugizi w'ibiro vya Perezida Donald Trump, Amerika ivuga iti: turacyafise amakenga yuko bashobora kutumvikana ngo bapfundike amasezerano y'amahoro agana ku nzira y'intwaro nziza mu mwanya ukwiriye. Sudani y'Epfo ni igihugu cyiyonkoye ku gihugu cya Sudani mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe, ariko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu icyo gihugu igishasha cyadutsemo intambara kubera ukutumvikana mu buryo bwo gusangira ubutegetsi kwabaye hagati ya Perezida Kiir n'uwahoze ari cegera ciwe Machar. Impande zibiri z'abo bategetsi zahuye ku mugwa mukuru wa Khartoum mu ndwi iheze kugira bapfundike amasezerano y'amahoro, yamara ntivyakunze ko bumvikana uburyo busangira ubutegetsi bw'igihugu. Kandi naho abajejwe gutabara imbabare muri Espagne mu Iburaya baratabaye ingenzi zishika amajana umunani zariko zigerageza kujabuka uruzi Mediterane ngo zinjire mu bihugu vya Buraya mu minsi ibiri iheze. Abapolisi bacungera imbibe z'igihugu cya Espagne barokoye abantu mu bwato bwari bwuzuye aho bwari bugeze ku nzuzi za Gibraltar na Alboran. Ako karere niko kegereye cyane inkombe z'inzuzi ziri hagati ya Afrika n'igihugu cya Espagne. Ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe uruja n'uruza rw'abantu ku isi rumenyesha ko abantu barenga ibihumbi cumi n'umunani bamaze gushika muri Espagne bava mu buraruko bwa Afrika muri uno mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani honyine. Igihugu cya Espagne gisigaye cyarasimbuye igihugu cy'Ubutaliyano cyo cyari gisigaye cyararengewe mu kwakira ingenzi ziva muri Afrika. Espagne ubu niyo yakira abava muri Siriya, muri Afghanistan n'ahandi baza bahunga intambara, ubukene hamwe no gushaka ubuzima bwiza mu bihugu vya Buraya. Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Makuru avugwa hirya no hino ku isi arabandanya. Muri Siriya ku munsi wa gatandatu Israel yarahungishije abagira neza amajana ane na mirongo ibiri na babiri b'umugwi witwa White Helmet n'imiryango yabo ibakura mu karere kasinzikajwe n'intambara muri Siriya. Batwawe mu gihugu cya Yorodaniya mu miduga yunguruza abantu yari iherekejwe n'igipolisi cya Israel giherekejwe n'imiduga y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Igisirikare cya Israel cyasiguye ko abu araba sivire chongira chandika kurubuga rwacu rwa Twitter giti bahungishijwe mu maguru masha bakugwa mu karere karimo intambara mu buraruko bwa Syria kubera ubuzima bwabo bwari bugeraniwe gisirikare chongira kivuga giti ihungishwa ryabo banyesiriya bari bate bari barataye ingo zabo biciye baciye muri Israel ni igikorwa cyo gufasha kitari cha misi yose. White Helmet numugwi w'abanyagihugu b'abanyesiriya bihaye igikorwa cyo gutabara abasivile bagwa mu bitero byo mu kirere n'ibindi bigirwa muri ico gihugu kuva mu mwaka w'2013. Igisirikare cha Israel kivuga kandi ko igikorwa bakoze bagisabwe n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada n'ibihugu vya Buraya. Amakuru y'ijwi rya Amerika arabandanya tugane muri Iran nyamugigima yo ku rugero rwa gatanu n'ibice icenda yaraye ibice biracika mu ntara ya Kermanshah mu burengero bwa Iran. Abajejwe gutabara imbabare bavuga ko iyo nyamugigima yakomerekeje abantu bashika ku 150 ejo ku munsi wa Mungu mu karere kari hafi y'umupaka w'igihugu cya Iran na Iraq. Piro Hossein Kolivanda, umuyobozi mukuru ajejwe ibiro byo gutabara imbabare, yabwiye shene ya televiziyo ya Leta ya Iran yuko hakomeretse abantu 146 kandi ko muri bo 21 byabaye ngombwa ko batwagwa ku bitaro. Yavuze niba harabaye abasinzuka abahasize ubuzima.
Urakoze Oriane, nshuti rero hayo namwe makuru avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo mugejweho na Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi no ku rubuga rwa internet kuri www.radioyatuvoa.com. Amakuru y'Ijwi rya Amerika tuyakomereze mu karere duhereye mu Burundi. Ubutegetsi bw'intara ya Ruyigi buraburira abantu bose baba imbarutso y'imiriro ya Nyakanga cyangwa se bakarangara ntibajye kuzimya iyo miriro aho yaba yadutse. Buramatari w'intara ya Ruyigi amenyesha utazajya kuzimya umuriro aho wadutse ko azafatwa nk'umwanzi w'igihugu. Inkuru irambuye murayigezwa na mugenzi wacu Fidele Antoine Nsabimana.
Naho gushika ubu atamiriro ya Nyakanga irashobora kurandagata imisozi n'amashamba mu ntara ya Ruyigi. Abanyagihugu basabwa gukinga kugira ngo bazitire bataronegwa. Mu mwaka uheze komine Nyabitsinda yari yabaye iya mbere mu gukinga imiriro ya Nyakanga, kandi n'ubu abanyagihugu ba muri iyo komine baremeza ko biteguye guhangana n'iyo miriro. Spesiyozi Benda hafi ajeje umutumba wa Nyagahanda.
Ku bijanye n'umuriro wa Nyakanga, twe twatoye aka mbere mu gukingira ibidukikije mu mwaka uheze, ndibaza yuko n'ubu kwirigenda tuzogerageza tukakingira ibidukikije mu kwitaba ka muduse dukana niyo nka mu kuzimya iyo umuriro tuzoba twumvise wadutse. Kindi tuyemeje nuko tugiye gukomeza amanama tuyaguyutsa menshi ya komite ijejwe umutekano kugira ngo ducungere twicungere hirya no hino mu bijanye n'ibi by'umuriro wa Nyakanga, na cyane cyane urabona ko icirigeze imiriro ikunda kwaduka.
Iri abashingwa buramatari w'intara ya Ruyigi aravuga imigwi y'abantu baza kwisonga kuba imbarutso y'umuriro wa Nyakanga.
Twaratohoje muri iyo myaka iheze abahaturira bari aborozi b'inka ngo barondera ubwatsi bw'inka zorisha, naho hiyongeye ko abaca amakara hagati yaho nyumba kumi arazi uca makara wari mugabo ntiyahejeje ngo ategure ategekanye ko yokinga ntihagire umuriro waduka ahantu bariko baraca makara. Nyumba kumi kuri umutumba menya abariko baraca makara baribo umunsi umuriro uzokwaduka nibo tuzosongako.
Bamwe mu banyagihugu bagiriza umugwi w'abantu bize n'abadandaza ko iyo hageze kuzimya umuriro bo bigira sindabibazwa hakagenda kuzimya abanyagihugu banciye aho. Celestin Mitabavuma ni umunyagihugu wo muri komine ya Nyabitsinda.
Iyo umuriro wadutse hagezeho tuvyura benegihugu, hagenda benegihugu batoya mugabo abo bari imbere nk'abigisha n'abandi bakora ubuzi butandukanye atari mu ntwaro bagasigara baraseka ukamenga nikintu ako rero nako twasaba ko habaye ikibazo nkisho uko bene gihugu batoya bavyutse nabo bandi ko budufata mu mugongo tukajana twese ivyo navyo vyo tunezera turi kumwe abo bafungisioneri nibambara ibirato nkivyo twambaye tukagenda twese kugwanya ugo rugamba ko kuzimya umuriro
kuri abo bose birengagiza kuja kuzimya umuriro aho wadutse buramatari w'intara ya Ruyigi bashingwa Elia agira ati
mundu umuriro waduka baguhamagara ati ngo tuze kuzimya ibara riradutse ukishinga kugonekera nta wundi mwanzi uzobuze ingene waturiwe harakana nk'umupolisi wewe haduka ikintu gitera umutekano muke bamuhamagara akarinda kugonekera ntiwabyutse kuja kuzimya umuriro tugufata yuko uri complice hanyuma amategeko akore ntihagire uburenganywa hanyuma wakoze icaha agihanirwe niba ari complicite niba ariwe wagize refraction cyangwa wagizemo uruhara uhanwe n'amategeko kuko ibyo byose birategekanijwe mu mategeko
umuriro wa Nyakanga ukunze kwibonekeza mu bihe by'iki aho ukunda kurandagata umusozi wa Mpungwe uhanamiye igisagara ca Ruyigi n'intara Kama ya Kumoso ahandi uwo muriro ukunda gukarira ni mu ruhongore Kama rwa Ruvubu ku ruhande rwa komine ya Butezi iri mu ntara Kama ya Buyogoma mu Ruyigi Fidel Antoine Nsabimana ku bw'ijwi ry'Amerika
turacyari mu Burundi igipolisi cyafashe imiti nyinshi hibwe igizwe hanini n'ivura indwara ya malaria ku Mutanga mu gisagara cya Bujumbura Pierre Nkurikiye uvugira Ministeri y'umutekano yemeza ko iyo miti yibwe mu bubiko muri quartier asiatique n'abantu babanje guha ibiyobyabwenge abazamu abantu batanu bashinjwa ubwo bujura bari mu maboko ya polisi inkuru irambuye murayigezwaho na mugenzi wacu uri Bujumbura Raymond Zimana
Karato 112 y'umuti kinine vura malaria blaster kwa kinine nyene tika kuri 29 maduze 18 ya kinine
Pierre Nkurikiye avugira ubushikiranganje bw'umutekano yemeza ko iyo miti yafatiwe mu nzu y'igorofa iri kwirubakwa muri quartier Mutanga Side kandi mu gisagara cya Bujumbura mugoroba ku wa gatandatu kiretse iyo miti igipolisi cyarafashe n'imodoka yarije kuyipakira yikura muri icyo kibanza oza naho akibandanya uyavugirwa ubushikiranganje yemeza ko iyo miti yibwe mu biko bwa Abacus Pharma mu ijoro ryo kuwa gatatu muri quartier asiatique zone Rohero komine Mukaza mu gisagara cya Bujumbura
ububiko bw'imiti bita Abacus Pharma uri hariya muri asiatique ni muri Rohero nyene ariho hero hibwe iyo miti ubusuma bwabaye mu ijoro ryo kuwa gatatu windwi nyene ni ibintu by'imiti byinshi cyane kandi bifite n'agaciro k'amamiliyoni n'amamiliyoni murabona ko ari imodoka yuzuye biboneka ko byakozwe n'abantu benshi kandi baza abana amaze kubavuga bamwe bamwe bakaba rero bagiye kuronderwa kugira ngo eze bazushe bakorerwa dosiye bashikize ubutungane
abazamu b'ubwo bubiko bari ku kazi muri iryo joro bari mu minwe y'igipolisi bemeza ko batazi ingene bashitse mu gasho Lionel Uwimana umwe muri abo avuga ko kugira bibwe bahawe icyayi n'umuntu yahoraza kubaraba abaca baratubwenge
nkihagurutse kuko icyayi je sina kimaze naragisize ngaho cyandagenda ngo giye kwishanje kuduga portail numva biranze gutambuka intambwe numva biranze cyandavuga ati uyu wewe yasigaye arakinywa wewe arapfiriye hanze cyandagaruka ndamubaze ngo meze neza ngo yego nta bizungu zungu wumva ngo ya bugiye ndamukweze guke ndamwinjiza indani kubera nari maze kubyikeka navuga ati aha turatewe nagiye mbona umuntu ahabwo nk'umuntu yarayoborewe RDP yose jewe nagiye gusubira gutaba ubwenge ndi ngaha mu gasho
igipolisi nicyo kivuga ko amatohoza abandanya no kuri aba bazamu babiri kugira harabwe ko ataruhara bafise muri ubwo busuma Petero Nkurikiye avugira ubushikiranganje bw'umutekano gukinga no gutabara mu gihe cy'ibiza n'isibe aremeza ko ubusuma nk'ubwo bwibonekeza mu gihugu agasaba abatunze ibintu by'abandi kurikanura kugira ntibagwe mu mitego y'abasuma
muri no minsi biribonekeza yuko abagizi ba nayo bakoresha ibiyobyabwenge basubiye kwiyadukiza aho baza bagahendahenda munyezamu acunze ibintu bakamuhereza ifanta bakamuhereza umukate hari n'abatanga imihwi yabijya agaca tubwenge bagashaka mwibana abantu bose bazi ko bashunze ibintu by'abandi aha turiko tuvuga izonzo zo kudandarizamo turiko tuvuga amabanki komeze kurikanura kugira ngo ababisha ukora akazi ko kuza bariba abandi batuzwe
kiretse abazamu b'ubwo bubiko babiri bari mu minwe y'igipolisi kubera ubwo busuma ubundi yafashwe n'igipolisi n'umunyenzamu w'inzu iri ku Mutanga yafatiwemo iyo miti n'abandi bagabo bane bafashwe bazanye umuduga wo gupakira iyo miti yari yibye. Mu gipolisi bamenyesha ko amatoza kibandanya kugira amenyekane abantu bose bafise uruhara muri ubwo busuma maze bashirwe imbere y'ubutungane. Ibujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
Banywanyi namwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Dukomereza noneho mu Rwanda, aho ingwe zisaga 300 zo mu karere ka Rutsiro zafashwaga n'umushinga USAID Tuyubake wa Caritas Rwanda zacukijwe. Bamwe mu bafashwaga bavuga ko bacukijwe nta kintu baragiraho gifatika. Ibindi Claude Ganza Munyamagana yaduteguriye iyi nkuru irambuye.
Ingo 358 zo mu mirenge ya Ruhango na Nyabirasi mu karere ka Rutsiro muzari zimaze imyaka isaga 2 zitabwaho na Caritas Rwanda binyuze mu mushinga USAID Twiyubake nizo zacukijwe. Ningo zahuguriye kwiteza imbere, gutegura indyo yuzuye no kwita ku isuku. Bamwe mu bagenerwa bikorwa barishimira ko byatumye bakanguka ndetse batangira kwizigamira mu matsinda y'ibimina bahereye ku mafaranga make, ku buryo ubu babona hari intambwe bateye.
Uko nari meze mbere y'icyo gihe nyine, ubuno ikintu kiri kundeza imbere ni uko nzi gucuruza, mfata ibintu ngacuruza, abana bakarya neza, ngahinga imboga nyine bakarya nda kibazo. Hari uko biri, hari aho byangize mbere, ntabwo nari ngira amafaranga ku buryo wombaze mu kicijana, ariko igihe kijya kigera kwa magana n'5000 ngaba nabikwereka bitewe n'uko ndi kuyaguza, ndi kuyafata mutsina ngayungukira za nyungu zikamfasha kurera abana.
Turakoteza tukagurizanya, iyo umuntu ashatse gutanga mituweli agenda kamuguza bagahana igihe cyo kwishyura akishyura nta kibazo. Ubukene hari igihe yenda bushobora kongera bukaza, ariko ubu ngubu ndi kubona umuryango wari umeze neza.
Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyabirasi Bwana Mpirwa Migabo avuga ko umushinga USAID Twiyubake wabafashije gukangurira abaturage guhinga uturima tw'igikoni dufashe ngo kurwanya imirire mibi n'igwingira ry'abana.
Abashyira bazi ko kuzigama ari ugushyira abi mu kimuga n'ifaranga rimwe ryahiye. Abona ryajana munashoje mu mare, kuryajana ribaye ryanjye nawe ejo akenda mare koza muri wa mushinga. N'ubu aho mwagera hari utuba tw'ikoni twe kwa kagari, haba ku mudugudu ahenshi turahari. Twatumiwe ngo dufite imbere. Kandi rero mwabonye amahirwe yo kubona ayo mahugurwa, benshi bazi ko gukora. Muvane yasoma mwakorera ahandi mwigira, mujyane nawe wanyu kuri buri rugo.
Ku rundi ruhande ariko hari abandi bacukijwe basanga igihe kitari cyakageze cyo kubacutsa, kuko basanga batarafashijwe kwifasha mu buryo bufatika. Babishingira ku kuba icyiciro barimo bataratangira gufashwa, n'ubu nta urabasha gutera intambwe imwimurira mu gikurikiyeho.
Nyine badacukije, ariko nyine harimo abakiri mu buzima bubi, kubera ko nyine batwandikiye ngo turacuka na vuba tuziko tuzacuka, ariko nyine twumvaga twahora mu mushinga kubera ukadufasha kugira ngo twiteze imbere. Ngabagenerwabikorwa nta kintu twabonye, twifuza ko babyinshi barangura n'abantu bose baranga bazi ko ari ikintu cyo bari buduhe. Nta kintu bigeze baduha, ntacyo nta kintu baduha. Ikintu badufashije ni imyenda y'abanyeshuri, amakaramu n'ibitabo n'amakayi. Nta kindi kintu baduhaye, nta faranga bigeze baduhereza kugira ngo twiteze imbere. Ariko tukakwifuza ngo wenda baduhaye amafaranga yo mvuye urugo, ubu ngubu mfite 50,000 nacuruza ngongera nyine ngazagura ngingana ngagirike ngiteze imbere abana banjye bakabona amata.
Umukozi wa Caritas Rwanda mu mushinga USAID Twiyubake Bwana Jambere Rawuriyani nawe yemera ko ubufasha batanze butavana umuturage mu cyiciro kimwe cy'ubudehe ngo bumushyire mu kindi, ariko ahamya ko hari intambwe bateye mu buryo bwo kwiteza imbere.
Nyuma y'imyaka ibiri hakozwe amasesengura agera kuri ane agaragaza ko zimwe mu ngo mbese zateye intambwe izo zacutse rero kano kanya muri Rutsiro dufite ingo 358. Wenda aho ngaho nabonaga ko kuko icyiciro kigisaba amayindikatori mbese tuta menshi ariko dukoraho, icyo navuga ni uko gucuka mu mushinga Twiyubake ni igihe rwa rugo rwashoboye gushyira mu bikorwa byibuze inama, amahugurwa n'ubwunganizi butandukanye mu buryo ibyari byateganyijwe gushyirwa mu bikorwa. Rwa rugo tumaze gushyira tugasanga hejuru y'umunani ku icumi niho tuvuga ngo rwacutse.
Umushinga USAID Twiyubake kuvuga ko ingo 2020 zabonye serivisi z'ubukungu zijyanye no kuzigama no kugurizanya mu turere twa Ngororero, Rutsiro na Gicumbi nk'imbaraga zikoreshwa mu gufasha imiryango ikennye guhangana n'ikibazo cy'imirire mibi iviramo abana kugwingira. ikigo cy'igihugu kimboneza mikurire y'abana kigaragaza ko abana bari hejuru ya 37% mu Rwanda bafite ibibazo byo kugwingira, 9% muri aba bana bafite ibiro bitajyanye n'imyaka yabo, naho 3% bo bafite ikibazo cy'inzara. Ubushakashatsi kandi bwakozwe bwerekana ko 78% by'abagore bonsa abana bari hagati y'amezi 12 na 23 bafata indyo ituzuye. Iki kigo kandi kivuga ko ubushakashatsi cyakoze bugaragaza ko mu bana bavuka mu Rwanda 16% muri bo baba baragwingiye, ni mu gihe 21% by'abana bavuka mu miryango ikize cyangwa yishoboye nabo bafite ikibazo cyo kugwingira. Claude Ganza, Munyamagana, Irutsiro mu Burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ni umwanya w'amakuru ya siporo n'imikino. Duhere mu Rwanda, muri kumwe na Jean Claude Munyandinda.
Mu mupira w'amaguru, imikino yo guhatanira igikombe cy'amahoro mu Rwanda igeze muri kimwe cy'akane kirangiza. Mu mpera z'icyumweru gishize habaye imikino ibanza y'iki cyiciro. Kwa gatanu, ikipe ya Sunrise yatsinze Bugesera ibitego 2-0 ku kibuga cy'Inyagatare mu ntara y'Iburasirazuba. Kuri Stade Huye Butare mu ntara y'Amajyepfo, ikipe ya Mukura Victory Sport yatsinze Amagaju igitego 1-0. Uwo munsi kandi ikipe Police FC yanganyije na APR FC ubusa ku busa kuri stade ku Kicukiro. Ejo ndi kwa gatandatu habaye umukino umwe ubera kuri stade Umuganda y'Irubavu. Ikipe ya Rayon Sport yatsinze Marine FC igitego 1-0. Imikino yo kwishyura iratangira uyu munsi kwa mbere. Ikipe ya Bugesera FC irahura na Sunrise ku kibuga cy'Inyamata, naho Amagaju FC ihure na Mukura Victory Sport y'Inyamagabe. Ejo kwa kabiri Rayon Sport izahura na Marine FC kuri stade ya Kigali Nyamirambo. Umukino uzaba usigaye uteganyijwe kwa kane w'iki cyumweru hagati ya APR FC na Police FC. Muri kimwe cya kabiri kirangiza, ikipe izarokoka hagati ya Sunrise na Bugesera FC izahura n'izatsinda hagati ya Amagaju FC na Mukura Victory Sport, hanyuma ikipe izasezerera indi hagati ya Rayon Sport na Marine FC izacakirane n'ikipe izakuramo indi hagati ya APR FC na Police FC. Tunyarukiye mu mukino wo gusiganwa ku magare, hasigaye iminsi 12 gusa ngo mu Rwanda hongere hatangire rya siganwa mpuzamahanga ngarukamwaka rizenguruka igihugu cy'u Rwanda. Ejo ndi kwa gatandatu ndetse n'ejo ku cyumweru habaye amasiganwa agamije gutegura by'umwihariko y'Itour du Rwanda. Umuhanda wa Musanze Karongi niwo wakoreshejwe kwa gatandatu, ubwo abasore 16 bahatanye bikarangira Jean Bosco Nsengimana ariwe uje ku isonga. Ejo ku cyumweru basiganwe mu muhanda wa Karongi Rubavu, hanyuma Didier Munyaneza yegukana umwanya wa mbere, wa kabiri aba Jean Bosco Nsengimana, Patrick Byukusenge azari wa gatatu. Tunyarukiye mu mukino wa volleyball, mu mpera z'icyumweru gishize habaye imikino ya Caredas uhuza amakipe yarangije mu myanya 4 ya mbere muri shampiyona. Kwa gatandatu buri kipe yagiye ihura n'indi, hanyuma bareba amakipe abiri ya mbere mu manota yahuriye kuri finale ejo ku cyumweru. Mu cyiciro cy'amakipe y'abagabo hari haserutse Gisagara Volleyball Club, ikipe y'ikigo gishinzwe ibirebana n'ingufu mu Rwanda ariyo Reg Volleyball Club, ikipe ya Kaminuza y'Ubukerarugendo UTB ndetse na APR Volleyball Club. Mu bagore amakipe ane yahuriye muri Caredas ni Rwanda Revenue Authority, APR Volleyball Club, Ruhango Volleyball Club na Kigali Volleyball Club KVC. Nyuma y'imikino yo kwa gatandatu, amakipe abiri ya mbere yatsindiye itike y'umukino wa nyuma ni Gisagara Volleyball Club na Reg Volleyball Club mu bagabo, hakaba Rwanda Revenue Authority na APR Volleyball Club ku ruhande rw'amakipe y'abagore. Ejo ku cyumweru kuri finali y'abagore, ikipe ya APR Volleyball Club yatsinze Rwanda Revenue Authority amaseti 3-2. Alexis Nkuranga, umutoza wa APR Volleyball Club, avuga ko abakinnyi be bakina bafite ubushake ari nabyo bituma barimo gutsinda amakipe bahanganye.
Baheruka gutsinda muri rutsindo, batsinze ejo bundi muri eliminatoire, ejo twatsinze amakipe yose tuba ba mbere. Twababwiye ko ni gute akipe mwatsinze mutayisubira n'ubundi, bakavuga ati rwose turabikora koci, rwose pe turashimisha abafana, turashimisha abakozi ba APR muri rusange.
Iyi ntsinzi ya APR Volleyball Club yabaye nko kwihimura, kuko Rwanda Revenue Authority nayo yari yayitwaye igikombe cya shampiyona. Mu makipe y'abagabo, ikipe yegukanye irushanwa rya Caredas ni Gisagara Volleyball Club yatsinze Reg Volleyball Club amaseti 3-2. Fidele Nyirimana, umutoza wa Gisagara Volleyball Club, yatubwiye ibanga yakoresheje ngo ashobore kwigobotora Reg Volleyball Club mu iseti ya gatanu y'ingorabahizi bakunze kwita Seoul.
Ni concentration gusa, yenda wage Seoul ikinwa n'abantu bakuru, n'abantu bakuru no kwirinda gukora amakosa ya hato na hato. Reg wabonaga yanze kurekura, nawe mwe mugendane nayo badusiga inota tubibasiga mugomeze muhatire yaje bikunze birarangira tubafasha cyangwa tubatsinze. Nibyo kibaye rero ko tukomeje umutsi, bo babona ko bibanye byinshi mu bitego bya nyuma, niho muri management ibaye mu ntakina.
Ukababwira ko iyi kipe ya Gisagara Volleyball Club ari nayo yari yatwaye igikombe cya shampiyona ya volleyball uyu mwaka. yari Claude Munyandinda I Kigali.
Urakoze Jean Claude mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka nawe habahe amakuru ya sport n'imikino mu Burundi.
Kuri uwo imana habaye urukino rwo kwishura hagati y'imigwi serukira bihugu y'u Burundi na Zambia y'abasore batarenze imyaka 20. Ugo rukino rwabere ku kibuga cy'umupira maguru Urukundo cyo kumwumba mu Ntarangozi ni rumwe mu nkino zo kurondera uburenganzira bwo kuzuja mu nkino za nyuma zo guhiganirwa igikombe cya Afrika cyo mu mwaka wa 2019. Ugo rukino rwaranzwemo ishaka ryinshi ku ruhande rw'abakinnyi b'intamba mu rugamba rwarangiye batsinze Chipolopolo wo muri Zambia ibitsindo bitatu ku busa. Ibyo bakunzi b'umupira w'amaguru batari biteze kuko mu rukino rwa mbere rwabereye mu mpera z'indwi iheze irushaka muri Zambia intamba zari zatsinzwe kimwe ku busa. Gutyo abasore bamenyerezwa na Josele Bipfubusa bakaba baraye baronse uburenganzira bwo kuzoja mu nkino za nyuma zizobera mu gihugu cya Niger mu mwaka uza wa 2019. Intamba mu rugamba zakuye mu higanwa umugwa wa Zambia warusanzwe usanganya igikombe cyo mu mwaka wa 2016. Intamba mu rugamba z'abatarenze imyaka 20 zaheruka kuja mu nkino za nyuma zo guhiganirwa igikombe cya Afrika mu 1994 mu gihugu cya Nigeria. Umupira w'amaguru kandi ihiganwa ry'imigwi y'intara y'abasore batarenze imyaka 15 yaratanguye mu mpera z'indwi twaraye turangije. Kuri uwa gatandatu umugwi wa Muyinga watsinze uwa Ngozi 2-1, umugwi wa Cibitoke watsinze w'intara ya Bujumbura 2-0, umugwi w'intara ya Makamba watsinze umurwi w'intara ya Bururi 4-0, umugwi wa Bubanza watsinze umurwi wa Meri ya Bujumbura igitsindo 1-0, umugwi wa Kayanza watsinze umurwi wa Kirundo 3-1, Rumonge utsinda Rutana 3-0, umugwi wa Gitega nawo utsinda umurwi wa Cankuzo 2-0. Ihiganwa ry'igikombe cy'umukuru w'igihugu muri volleyball naho ryari rigeze mu cya kabiri kirangiza mu mpera z'indwi twaraye turangije. Ku munsi wa gatandatu ku ruhande rw'abigeme igihe cy'isaha 4 z'umusase General Athletic Club watsinze New Colombe iseti 3-0, igihe cy'isaha 5 n'igice naho Muzinga watsinze Resace iseti 3-0 nyene. Kuri uyu mwana naho hatanye mu mitwe imigwi y'abasore n'abagabo. Igihe cy'isaha 4 hatanye mu mitwe Amikan na Bujumbura Uwezo wa Ndani. Amikari watsinze Bujumbura Uwezo wa Ndani iseti 3-1. Igihe cy'isaha 5 n'igice naho hatanye mu mitwe imigwi ya Rukinzo na Muzinga. Rukinzo watsinze Muzinga iseti 3-1. Ihiganwa ry'igikombe cy'umukuru w'igihugu umupira w'amaguru umugwi ugitahukanye ucuserukira igihugu mu higanwa ry'igikombe mpuzamashyirahamwe cya Kafe. Ariko ku ruhande rwa volleyball na basketball imigwi itwaye igikombe nayo iheza ngo igende. Umuyobozi ajejwe ubuhinga mu ishyirahamwe rya volleyball mu Burundi David Bigirimana akavuga ko ari icyizere ko mu myaka iri imbere imigwi ya volleyball izo twari igikombe cy'umukuru w'igihugu ishobora kuzuja mu mahiganwa ya Afrika.
Izi nkino tuko turasa nuko turasa gusozera twatanguye mu ntango za kuno kwezi hanyuma harabaye ama eliminatoire aho haje amakipe ashaka kubisha 19 mu bahungu na 3 mu bakobwa hanyuma baze eliminatoire yarabaye yoyo kwita aho kwari kaga hawe kimwe final hacha sigara ama equipe 8 nani mu bahungu na 8 mu bakobwa hanyuma rero ubonaho tweza mu cyaca iki cyanya na demi final
muri volleyball ngirango sico kimwe no muri football ngabo nkubu u yizobi ya mbere twashaka gufata tuti yose ukiranka nk'igihugu mu mahiganwa yamwikano karere mugabo mwisanzwe muri volley izo iza mbere zisirukira igihugu mu ma club champion inyo za volley coupe du president yoyo ni yo bwa mbere tuyigize uno mwaka ngo dufise mugambo yuko buri mwaka zose kwa matuyigira ngabe inyo za volley zose zamaze ba kuma gutasha
mu nkino za nyuma zo muri no rwitwa tanguye ku ruhande rw'abigeme Muzinga uzutana mu mitwe na General Light Club ku ruhande rw'abagabo naho Rukinzo ukazutana mu mitwe na Amicale Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika.
Radio ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda biganiro twari twabateguriye kuri iyi saha naha bihumurije. Nkamashimiye ababigizemo uruhare bose wadufashije gukira hamwe ibiganiro ni Facile Gebehu. Nshimiye n'abadufashije ku buhanga bw'ibyuma. Amakuru mwagejwe na Oriane Tangishaka kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. mwakoze mwese rero guhitamo kumva radio yanyu Ijwi rya Amerika. Mukomeze mugire ibihe byiza.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.